VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese nshuti mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze mwese kuri radio yanyu ni umwanya makuru yerekeye u Burundi.
Tugende tugerageze gusansibiliza aho dushobora kugira ngo abantu bamenye akamaro integration ifitiye abanyagihugu.
Uwo ni nyakwigendera Hafsa Mosi wari umudepite uhagarariye u Burundi mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba yishwe muri iki gitondo. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Tugende tugerageze gusansibiliza aho dushobora kugira ngo abantu bamenye akamaro integration ifitiye abanyagihugu. Rero harabayeho amakosa y'ukudatanga information, y'ukutuguruka abanyagihugu bumve ko integration ni iyiwabo, si yabajya bagenda mu manama. Nico gituma rero twavuze tuti kome duserukira abanyagihugu. Reka natwe dusohoke, tugende tuvugane n'abantu, kwiyumvira rero yuko iyi cadre na les médias yo dufasha kubera mu byo mushikira abanyagihugu gusumba twebwe.
Radio Ijwi rya Amerika iryo jwi mwumvise ni rya nyakwigendera Hafsa Mosi mu kwezi gushize mu nama hagati y'abanyamakuru n'ababarundi n'abashinga amateka umuryango w'Uburasirazuba bwa Afrika muri umuryango nyine wa EAC. Yavugaga rero ko bagiye kumenyekanisha EAC kurushaho mu banyagihugu yagandaguwe uyu munsi. Uwo wari umudepite rero w'u Burundi mu nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Uburasirazuba Hafsa Mosi yishwe arashwe muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu. Umupfasoni Mosi yitabye Imana mu bitaro hamaze kuraswa mu mutima. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika I Bujumbura, Eroge Wirikaneza, wakurikiranye iyi nkuru. Eroge, watubwira ikimaze kumenyekana ku iyicwa ry'umupfasoni Hafsa Mosi.
Ego meje ni ikimaze kumenyekana ku iyicwa ry'umupfasoni Hafsa Mosi nuko yishwe n'abantu bari mu muduka ari babiri. Umwe araheza avayo, ariko imbere y'uko avayo ngo amurasishe inkoni mu bwoko bwa pistole. Abo bantu bari muri uwo muduga nk'uko byemezwa n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye, ngo uwo muduga wari ufise imparati immatriculation yo mu gihugu cya Tanzania. Babanje kumera nk'abamugonga, ni hafi gato yo kwibarabara ko muri karitsiye ya Mutanganoro muri zone Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura. Ni hafi y'imuhiriwe ko nabo kwinjira baragitwa mu yinga iruhande gato. Munyuma rero ngo avuye mu muduga, abo bantu bamukwaruye agiye kuraba ko ari umuntu ameze nk'umugonga. Umwe yavuye mu muduga amuratisha inkoni mu bwoko bwa pistole. Hafi yaho hari abantu bita abasipi, bamwe bacungera umutekano mu mazu baraba umutekano w'impangu n'amabarabara. Umwe agize ngo araregera, baca basohora inkoni mu bwoko bwa Kalashnikov bararasa kugira ngo abantu bahundagare, babona guhunga gutyo. Abari hafi yaho twabona mvuganye nk'abakora mu mabutike cyangwa abandi bari mu nzu ariko barubaka n'abandi bakorera mu mpanga iruhande, bavuze ko bake badugwa igihumura bataje kuraba hakiri kare, baje gusanga umupfasoni Mosi asa n'uwacikanye imbere y'uko ajya gucikanya mu bitaro. Inzego z'umutekano zimaze kugerageza kumutabara no kumutabariza. Ubu rero Egeni, ni ukubwira ko umupfasoni Hafsa Mosi yasanzwe ari umuyisilamukazi. Murabizi mu idini ry'abayisilamu uko bisanzwe bimeze, umuntu apfuye kiretse rigoranye cyane ntarazwa gucyo ngo arare ari ikiziga baraheza agacamufuba. Ubu rero umupfasoni Mosi imihango yo kumufuba niri kiraba. Turi mu kaburi kagenewe abayisilamu benshi bakunda kwita mu Barabu, aha muri karitsiye industriere mu gisagara cya Bujumbura. Niho ariko bamuhamba mu kanya tugiye kumviza ijambo rya Sadiki Kajandi. Akaba ariwe mukuru w'abayisilamu mu Burundi. Uwo mushehe yavuze ati ibikwiye guhagarara kuko umuntu yishe umuntu umwe asa n'uwishe isi yose, nk'uko idini ry'abayisilamu igitabo cy'Iranda Korowani kibivuga. Acasaba Abarundi bose guhaguruka bakigisha ko kizira kuzimanganiza ubuzima kiremwa muntu. Uko niko ibintu byifashe. Ubu naho muhagire habe ijambo ry'abaserukiye leta muri iyi mihango y'ugufuba umupfasoni Hafsa Mosi. Ubona bakaba ari umushikiranganji araba ibijyanye n'intwari bereye.
mu bandi bari ba abo baguye igihumura nta wakomeretse muri abo babonye aho yarasiwe
oya mu abaguye igihumura nta wakomeretse nabo bari bagerageje guhagarika abagizi ba nabi nabo nyene igipolisi cyaciye igiheza kirabiyegereza kubwimbo z'amatohoza no kugira ngo bakingirwe nta muntu yakomeretse muri icyo kibanza cyari uyu mupfasoni mosi urusasu rwahitanye n'abene kumwica bagaca bafata inzira.
Hanyuma se polisi hari icyo ivuga ku buri abo bamurashe baba bafashwe harakorwa iki iperereza ryatangiye?
Iperereza ryatangiye ariko mu gipolisi gushika bavuga ko iyo modokari n'abari muri yo batarafatwa ikizwi nuko kandi twiteze ijambo rizya kuvugwa n'umuvugizi wa leta ya Burundi Philippe Nzobonariba kuko mu kanya gaheze twari twiteze ko aja kuvuga umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi mugabo tubwirwa yuko haza kuvugwa ijambo kubwa leta ya Burundi mukibuka ko after most yaramukijwe amabanga atari make mu gihugu cy'u Burundi yigeze ku muvugizi wa perezida Nkurunziza ubwiwe atwara ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru mu Burundi mu nyuma atwara ubushikiranganji bujanye n'ingene Burundi bwinjira mu muryango wa Afurika y'ubuseruko imbere yo kujanwa mu muryango mu nama nshingamateka y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko akaba ari nawe mbere yari atwara umugwi w'abashingamateka b'Abarundi muri iyo nama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. No kindi nokongera ko nuko ubutumwa butari buke buhereye kuri perezida Nkurunziza bwakiye ku rubuga rwa Twitter buvuga ku rupfu rwa Hafsa Mosi bose bavuze bati isi akarere ka Afurika y'ubuseruko Burundi n'umuryango bahombye umupfasoni w'intwari.
Urakoze Heroje kuri iyi nkuru, turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya nyuma y'iyo mihango yo gushyingura uwo mupfasoni. Ukomeze tushakire amakuru arambuye kuri iyi nkuru. Urakoze cyane. Tukivuga rero kuri iyi nkuru, nk'uko mugenzi wacu Eroje Wirika neza yarabivuze, abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje guhererekanya aya makuru hatangwa n'ubutumwa bw'akababaro. Kuri Twitter, Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yamaganye ubwicanyi bwakorewe umupfasoni Hafsa Mosi wari uhagarariye igihugu mu nteko ishinga amategeko y'Afurika y'Uburasirazuba. Perezida Nkurunziza yagize ati iyicwa rya nyiricyubahiro Hafsa Mosi ni igikorwa umuntu atabona uko avuga cy'ubugwari, ni igihombo kitari gito kitagira urugero ku Burundi, ku muryango we ndetse no ku muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Mu itangazo umuvugizi w'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Daniel Kidega nawe yamaganye hakomeje ubwo bwicanyi. Yahamagariye guverinoma guhita hita muri yombi ababukoze. Yagize ati ndasaba umutuzo kandi nkaba nizera ko abayobozi bazagira vuba na vuba bagakora ku buryo abari inyuma y'ubwo bwicanyi w'ubunyamaswa igikorwa cy'ubugwari bafatwa. Tukivuga kuri iyi nkuru y'ubwicanyi bwahitanye umupfasoni Hafsa Mosi wari uhagarariye u Burundi mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Bujumbura yohereje ubutumwa bw'akababaro ku muryango we. Iryo tangazo rigira riti tubabajwe n'ubwicanyi n'urugomo byashegeshe u Burundi muri uyu mwaka ushize, ambasade ikaba isaba impande zose gukurikiza inzira y'ibiganiro by'amahoro mu gukemura ibibazo biri mu gihugu. Umuryango international Amnesty International unawo uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu wasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ritabogamye. Ugira uti urupfu rwa Hafsa Mosi ubwicanyi buheruka mu gukorerwa abantu bo mu rwego rwo hejuru ni igihombo gikabije ku Barundi n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ibi byavuzwe na Mutoni Wanyeki, umuyobozi wa Amnesty International mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika mu ihembe rya Afurika no mu karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati ubwicanyi yakorewe bugomba guhita bukorwaho iperereza ryigenga kandi ritabogamye, abakekwa ko bifite ishingiro uko babikoze bakabibazwa n'ubutabera mu buryo bunyuze mu mucyo. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turacyavuga ku makuru yerekeye u Burundi. Inama ihuza Abarundi muri Tanzania, mu gihugu cya Tanzania Arusha, yasohoye gahunda y'ibizigwa muri ibyo biganiro. Mu byo rero bazibandaho muri iyi gahunda ya mbere harimo nk'ikibazo cy'umutekano, umutekano ndetse n'ubwitange ku byerekeranye no kurangiza urugomo rwose urwo ari rwo rwose. Ubundi rero hakaba ni ubwitange mu buyobozi bushingiye ku mategeko ndetse n'uburyo bwo no kurangiza icyitwa umuco wo kudahana. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Abanyagihugu bo mu karere ka Shombo ni mu ntara ya Karusi bafite baravuga ko mumbabarire ni ikibazo cy'amabati mu ntara ya Karusi. Abantu bavuga ko batabashije kubona basabwe gutanga amafaranga bayaha abatware kugira ngo babone amabati. Iyo nkuru turaza kuyigarukaho mu kanya kari imbere cyangwa se mu biganiro byacu bitaha bitewe n'umwanya turaba dufite. Abanyeshuri barindwi bo mu ntara ya Rumonge bitabye urukiko rukuru rw'iyo ntara kuri uyu wa gatatu. Aba banyeshuri rero bakaba bashinjwa gusibanganya amashusho y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari mu bitabo by'ishuri. Ni inkuru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite ishatse abagezaho ku buryo burambuye.
Abanyeshuri barengutse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Rumonge yashe mu ntara y'Icese mu kigo gifungirwamo abana bari munsi y'imyaka 18. Abo bana baturuka mu mashure ari mu ntara ya Rumonge. Bane muri bo bava ku irisi ya Rumonge, batatu nabo bava ku ishure ryisumbuye ry'Icashi iri muri komine ya Bugarama. Icyaha cy'umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Rumonge yashyikirije sentare ko abanyeshuri bagirwa n'icyaha gihanwa n'ingingo ya 179 y'umutwe w'ibyaha cy'u Burundi. Iyo ngingo nayo ikaba ijyanye n'ibyo gucyoza umukuru w'igihugu. Abo banyeshuri ko baburanirwa n'abashinjwa manza batatu bavuye mu mashirahamwe yitegeka gatoya k'abana FNADEB na OIDB ubwira gatatu no bashingwa manza yarungitswe n'ishirahamwe ry'abakenyezi bizi by'amategeko mu Burundi byitwa AFGB mu funyafunyo y'Igifaransa. Ubwo rubanza rwaranzwe n'impari hagati yo bashingwa manza hamwe n'icyaha cy'umushyikiriza manza Repubulika. Bose hamwe bashingwa manza babwiye sentare ko umuntu yagirwa n'icyaha gatwe kiwe, bongera basaba icyaha cy'umushyikiriza manza Repubulika mu ntara ya Rumonge kwerekana neza ibyemezo by'icyaha cagira abanyeshuri cyane cyane kana igihe no kugene cyakozwe. Mu gutanga ibyemezo cyacu umushyikiriza manza Repubulika mu ntara ya Rumonge yabwiye sentare ko ibyo bitabo byabikoreshwa n'abanyeshuri mu ishure kandi igihe babironka atawigeze amenyesha yuko amafoto y'umukuru w'igihugu asibanganije. Aho rero abashingwa manza babwiye sentare ko ibyo bitabo haheze imyaka itatu biko byakoreshwa n'abanyeshuri benshi, baca basaba cyacu umushyikiriza manza Repubulika mu ntara ya Rumonge kwerekana ko abanyeshuri aribo koko basibanganije ayo mafoto y'umukuru w'igihugu. Icyariyo cy'umushyikiriza manza Repubulika mu ntara ya Rumonge wewe yagumye yembanga ko abanyeshuri batigeze bamenyesha ko ariko barakoresha ibitabo bisibanganije. Abashingwa manza aho abanyeshuri baciye babwira sentare ko mu bisanzwe amakosa nk'ayo niyo bisakaba yarakozwe ahanwa hisunzwe amategeko y'ishuri. Kuri ibyo icyaha cy'umushyikiriza manza Repubulika mu ntara ya Rumonge yaciye abwira sentare ko ibyo gusibanganya amashuri y'umukuru w'igihugu ari ibintu byarenze urwego rw'ishuri maze bija ku rwego rw'igihugu ibyo yise ampleur national. Icyaha cy'umushyikiriza manza Repubulika mu ntara ya Rumonge yaciye asabira abanyeshuri umunyororo w'umwaka hamwe n'amafaranga y'amande agera ku 50 kuri umwe wese muri abanyeshuri. Ubwo urubanza rwaciye ruja mu mwiherero rukazosomwa mu minsi 15. Abavyicuki n'abashingwa manza b'abanyeshuri bihweje ingene imbuyano zagenze bize ko abanyeshuri bazokezwa na sentare bagasubira ku mashuri. Mwomenya ko abanyeshuri aheze indwi zaba zitatu bafunzwe bakaba bose hamwe biga umwaka w'umunani w'ishuri shingiro. Ku mugabo mukuru w'intara ya Rumonge Fidelite ishatse Jujya Amerika.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa 7 imyaka 20 izabishize Ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu ikizere cyo kumva radio nyuma ya radio yahembere ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'Abarundi bakurikiye ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio y'Ijwi ry'Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'Abanyarwanda n'Abarundi yari yaratatanye.
Naho sakarusho, ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi ry'Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Singha kaza. Naliko ndu mviriza Ntorere Kazoza.
Mviriza Ntorere Kazoza?
Yee, erega mara sizo. Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza, nikiganiro gicha hija no hino. Ibibazo bijanye na matora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Nongere ndabaramutse nshuti mwikundi ikiyago cha politique Ntorere Kazoza. Jerome Nyonzima ndi murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara, na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Dieudonné Mbonimpa avugira umugwi CNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo, hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge. Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara.
Hamwe atashumbusho yo birimwo uko yo bimeze kose. Nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyo kikimaze. Kuko ntituriho kugira ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa. Uyu mugwi washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo. Kuko n'umugwi utereza nogya ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo. Twebwe rero nogya nti ahanini tuzogereza yo kuraba ivyabaye, turabe abatotejwe abanyazwe utwabo, ariko hanashaka tuvyumvikane neza.
Yego,
hariho imigwi ibiri. Hariho ibintu bavuga nti byoroshye guca bisubizwa ubwo nyene. Nk'umuntu yatwawe itongo n'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba kihari ari muri iryo tongo, urumva ni ibintu byoroshye ko umuntu agiye atira itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi yariho ibyabona na community n'iri subiza naka ibintu byiwe. Ariko hariho n'ibindi navuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene. Ayene bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene, bizosaba rero ko haba icyo kigega nko mwari mubivuze. Itegeko mbere rirabitegekanya no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye novuga nti abantu bashobora guca basubizwa ibyabo mu bintu bito bito ubwo nyene. Hakaba n'ibindi kumbure bitoroshye bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ico ivyo bibazo ibifata nkama. Twebwe tugategura ico nkuko mwiteko byanditswe programme y'ingene abantu boshumbushwa. Nk'akarere munashaka gufata nk'ahantu hubatswe amashuri, nk'uno batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose. Ego me umuntu ntiyoca hebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa co kimwe n'uwanyazwe n'umubanyi kandi yatonga kirimo. Nibaza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze, hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilité nagende n'igihugu kibifisemo.
Mugira muti kugira ngo ico gikorwa kigende neza ku ico kijanye n'amatongo umubona mwokorana abande hama mugaheza mugakorana gute?
Abivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikorwa aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya n'uko turategura projet projet novuga ntinya butatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTB
umugwi kumburujejwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo
egome ariko ariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu CNDH
mugwi gwigujejwe agateka kazi na muntu nawone
nogira nti turafise aho duhuriye turafise ibibazo navuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizabe dutora inyishu iciye kubiri n'iz'abandi bariko barakora mbere navuga nti byaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi matungo
hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu bagira bati ubu turavye ibibazo naka yaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi ujejwe gutohoza ukuri no kurekuyanira natwebwe kumva hari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba yuko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikorwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batotejwe canke banyazwe ivyabo
ikiyago
umuheto w'amahoro
sijyo ijambo
umushinge wo gushira hamwe
uregaje akaba ari umwe mu bakurikiranira hafi bijanye na gatika kazi na muntu n'ikibazo cy'amatongo na cyane nga mu rumonge akaba yaragikurikiranira hafi hagati y'abahunze n'abasigaye turaguhaye mwiriwe buregera
mwiriwe
uduze akajwi kumbura kugira ngo bahezege bakumva ariko baratega amatwi
yego ngize nti mwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro umwumvise intumbero y'umugwi ujije gutohoza ukuri no kunyonesha abarundi na cyane cyane kuri intumbero ijyanye no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye
yego ndetse no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana ngo ishike
gute kubera iki mvumenga mufite amakenga
twese turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake yego hari abahunze n'abandi bahunze hari n'abandi bahunze kera batari bwashoboye gushika abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka kubera amakenga dufite nuko tuvuga dutyo leta nitera akamo abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi wiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gushikiriza ibibazo byabo tekana no mwidegenze ntangere
kumbure kugira bigende neza mubona ikindi cokorwa ari giki mu majambo make ya duse n'abasozera kino kiganiro
kindi kiza jamo na cokorwa nuko uwo mugwi wo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu mizi myinshi kandi bari mu mice kwinshi ukajamwo abantu b'abagore abagabo b'abantu batama sanzwe bazi na kahi gihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko barundi imwe na rimwe rakunda kuvuga ukuri usanga abantu ibibazo mirenga byerekeye umugwi umwe cyanke byerekeye abantu bo ubwoko bumwe canke usanga byerekeye mu mici imwe iyo twibaza rero ko cyane cyane uwo mugwi wo kwaguka cyane kwaguka ugashobora ku mitumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigiramo uruhara mu kumbure
cyane kandi baguko nibo bene byo nibo bazi ukuri cyane cyane kwa ku mitumba yabo nibo bazi ibyahabaye kandi akaba abantu bari mu mico yose y'ubuzima bw'igihugu
reka uregera Jean tubashimire cyane kuri izo nterano zanyu n'ubu dutega amatwi Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihugu uje kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokorwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane yo kunywanisha abarundi bafitaniye amatati y'amatongo
cyane no vuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugabano ubwo nitrafise aho tugarukiriza kuko nk'ugwego rwacu ego metrafise ububasha duhabwa n'itegeko mugabano ntiduci imanza nk'akarorero
yego
nk'ivyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ndi gwego tuca tubihereza ngizerekeye execution ibintu bimwemo tuzobatwashitseko nuko rero novuga ntaduteza kwiyubara tukitonda ntitubave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye ko ari nabo bashaka guca bavyegizekuta ubwo nyene naho ngira rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti nk'iki twebwe tugarukiriza ngaha ariko irikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ko urwo rwego rundi narwo rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka mu vyiwe
ego rero nkuko muvyumva agira ati inzego zitari nkezo gice zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane cyanke bajeje gukingira gateka ka zina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze mu muco kuri bicanke ibindi ngusozera reka tubare kwa Dieu Donné nawe mubona hakwikugira ngo intumbero yo kwinwanisha abarundi biciye mu gutora mu muti ikibabaza by'amatongo bibacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi by'amagume barundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha sentebe cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icipfuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umunsi turizera ko no mugwi uzokoroherwa uzokorogwa kuko mu bikorwa sente bikora uno munsi novuga ko onabrize le tabou ibintu bitavugwa muri sente be biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku vy'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ivyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bashobore kubabaranira kugira ngo bababariranire uno munsi rero abantu byo tubona torane ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizobandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatara ngaha mu Burundi.
No nga rero kino kiganiro cyo kuri no munsi kirangiriye nko mwavyumvise twa twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo by'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba canke abandi mu gihe hoba habone kayuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bikeneye ishumbusho ibyo mu gure rero ngo zuheza ubikorere ko mbere kugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose boheza bagafata mu mugongo ico gikorwa mwese gakora uruhara rwiwe
ikiyago muheto amahoro sijyo ijambo mushinge wo gushira hamwe
Terasimana irakiza ndagushimiye njime nawe watumire mwari kumwe abandi shimiye nabahisemo gukurikirana kino gice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cya kino kiganiro cyahariwe akamaro ko gushumbusha abateshwa batongo yabo n'intambara Jerome Niyenzima nti mu rwandike mu banyi no mu vyanyu mwese naho butaha
cyari kigani
Chote z'ijwi rya Amerika haniho ikiganiro cyo kuri isaha gisorejwe ibiganiro byacu rero biraza gukomeza mu kanya ku buhanga bw'ibyuma yari Change Ziongoyang na Innocent Kimenyi kuri mikorale Eugenia Mukankusi mugira ibihe byiza